Matayo ikigabane cya kabiri. Yesu amaze kuvukira I Betelehemu mu gihugu cy'Ubuyuda ku butware bw'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye mu buseruko bajya I Yerusalemu barabaza bati:
"Umwami w'Abayuda yavutse ari hehe?
Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi mu buseruko, none tukaba tuzanywe no kumushengerera."
Umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima n'ab'I Yerusalemu bose, akoranya abakuru b'abaherezi n'abahinga b'ibyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati:
"Kristo azovukira hehe?"
Bati:
"Ni Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana. Kandi wewe Betelehemu mu ntara y'Ubuyuda, nturi mutoya mu baganwa b'Ubuyuda, kuko kuri wewe hazovuganza ni wazoragira abantu banje b'Abisirayeli."
Buno Herode ahamagaza ba bahinga mu mpisho abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye. Abatuma I Betelehemu ati:
"Nimugende mubaze mushirutse umwete vy'uwo mwana. Nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje ngende kumushengerera."
Nabo bumvise iry'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye mu buserukira barongora ibashikana hejuru y'aho uwo mwana ari ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa kaneza kenshi cyane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibiseke byabo, bamushikanira amashikanwa, izahabu, imibavu n'isenga. Babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu cy'iwabo. Bamaze kugenda, umumarayika w'umwami Imana yiyerekera Yosefu mu nzozi aramubwira ati:
"Byuka ujane umwana na nyina uhungire mu Misiri, ugumeyo gushitsa aho nzokubaririra, kuko Herode agira arondera umwana ngo amwice."
Ahenga mu ijoro aravyuka ajyana umwana na nyina ajya mu Misiri, agumayo gushitsa Herode amaze gupfa, ngo iby'umwami Imana yavugiye mu wavugishwa nawe bishike, ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Misiri. Maze Herode abonye ko yahenzwe n'abo banyabwenge ararakara cyane, atuma kugeseza abana b'abahungu bose b'I Betelehemu no mu misozi yose yakikije, abamaze imyaka ibiri n'abatarayimara, yagerereje igihe yasigurije abanyabwenge. Ni ibyavuzwe na Yeremiya yavugishwa n'Imana byashikiye, ngo induru yumvikanirama, amarira n'amaborogo menshi, rakirarira abana biwe yanka kwirugwa kuko batakiriho. Herode amaze gupfa, umumarayika w'umwami Imana yirekera Yosefu mu nzozi ari mu Misiri, aramubwira ati:
"Byuka ujane umwana na nyina uje mu gihugu cy'Isirayeli, kuko abarondera kwica umwana bapfuye."
Avyutse ajana umwana na nyina aragenda ashika mu gihugu cy'Isirayeli. Ariko yumvise yuko arukerayo yimitswe I Yudaya, asubiye ku butware bwa se Herode, atinya kujayo. Abwiriwe mu nzozi ajya mu bihugu by'I Galilaya. Ashitseyo agerera mu gisagara cyitwa Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike, ngo azokwitwa umunyanazareti.